Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ligikwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mire neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kwa Mungu itariki 3 y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga giteranijwe na Frederic Nkundikije. Kuva Burundi bwikukiye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itanu na kabiri, indyane zihagaze ku bwoko hamwe no ku ntara ntizigeze zihengeshanya. Ingaruka z'uruhagarara rwa politiki naho zibonekeza kuri bose zirabangamira gusumba abakiri bato badaheza ngo baronke akazi igihe barangije amashuri. Kanatsinda mu gihe cyose hari uruhagarara, ibikorwa by'iterambere bituma ubuzi bw'umunyagihugu bisonunura n'ubuzi buboneka birahagarara canke bigacumbagira. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi turabira hamwe na bamwe mu rwaruka uruhara abakiri bato bugira mu buzima bw'igihugu kugira ngo indyane zihagaze ku moko no ku ntara zicike ibintu byo muri kahise bitazosubira kunyegera mu mitwe y'abakiri bato basanzwe aribo kazoza ku Burundi. Turi kumwe na Eric Sengimana arongo ishyirahamwe ry'urwaruka muri Afrika JAP. Mwiriwe neza Eric Sengimana.
Yeneza
murakomeye.
Yego turakomeye.
Yego turi kumwe kandi na Abimana Queen nawe nyene akaba ari mu rwaruka rukurikiranira hafi ibibazo bihanze igihugu hamwe n'abakiri bato. Mwiriwe neza Abimana Queen.
Mwiriwe cyane.
Murakomeye.
Yego turashimye.
Ego me turi kumwe kandi na Lionel Ndayizeye yarangije amashuri muri kaminuza Université Lumière nawe nyene arajwe ishinga n'ibibazo by'urwaruka. Mwiriwe neza Lionel. Lionel matumva ndumva wi uratumva. Mwiriwe neza.
Ndabaramukije cyane ku ijwi ry'Amerika. Ndaramukije n'abatumirwa mwatumiye
barakumva. Murakomeye.
Yego n'amahoro turashima.
Yego medika dutangure kuri wewe mushana Eric Nsengimana. Musanzwe mufite ubumenyi bwinshi mu bintu bishobora guteza imbere urwaruka. Mbega urwaruka gushobora kubera akarorero keza abarundi mu ntumbero yo kubavanura n'indyane inzankano hamwe n'ayandi mabi yaranze Burundi kuva ukikukira.
Murakoze cyane. Urwaruka birashoboka ko rushobora kubavanura n'injyane z'Uburundi. Murashobora ko bishobora kubavanura mu njyane zagiye zica mu Burundi mbere n'ubu hamwe babishatse kuva igihe cyose kikwihutira kuko ugiye kuraba nk'uko urwaruka rwagiye rukoreshwa rwagiye rukoreshwa ibipanye n'amaleta yagiye azaho mbere ibyo rwagiye rukoreshwa kenshi urwaruka ntabwo rwagiye rukoreshwa ibintu navuga biza mu ntunze mu gihugu. Nicyo gituma ubu hageze ko urwaruka twokwikubita agashi hanyuma tukapapanura n'iyo ngendo mbi yukugira yukusubiza inyuma igihugu cyacu.
Reka nicyo kibazo kibaze umushana Lionel Ndayizeye. Mbega urwaruka rurashaka kubavanura, rurashaka gutanga akarorero keza ku Barundi bose, rugahindura nyifato, rukima amatwi ababisha bagosha nabi. Lionel matumva
haracyari izigiro yuko urwaruka rushobora kuvavanura n'ingeso z'ibi cyose cyo kugira abashure kuja mu bintu bibomora bitubaka igihugu. Birakunda ati mugabo ikintu tubuze ni tubuze abantu bwa legide, abantu batugida kugira dushobore kwensipira mu byiza. Icyo nico kibuze mu rwaruka n'ahandi urwaruka birakunda nuko babandi twibaza bo tugize kugira batwereke umuco, batwereke icyo duteza gukora kiduteza imbere ariyo bazimbere kugira badukore ibintu bishobora kudusubiza inyuma n'ahandi urwaruka rugiye hamwe. C'est possible birakunda kugira dushobore gukora ikintu bishobora guteza imbere igihugu eka mbere n'akarere cyane cyane ngahari iwacu muri Afurika.
Abimana Queen Lionel yavuze ko urwaruka ruronse indongozi rushobora kufata inzira nyarwo, ariko turazi ko haheze imyaka irenga 40 eka 50 Urundi bikokiye ugasanga kenshi na kenshi urwaruka rakoreshwa canke guhabwa uburorero bubi bw'imijyane inzankano ndega urwaruka aho kurindira ko rufatira akarorero ku barongozi rurashobora gutanga akarorero mbere n'indongozi zikarurabirako
ego cyane birashoboka nikimenyamenya byoshoboka kuko turaze nk'igihe tugeze ko turaze nk'imyaka dufate nko kuri generation igera kuri 35 ndibaza ko aho atamuntu yoba acitwaza ibintu by'ubwoko kuko umwe wese ahari arabona ikinakiriya akabona intumbero akwiye gufata kuko uravye kaje cyane tukumviriza ibintu bariko baratubwira histoire yabaye mu Burundi burya ntabwo ko nawe butakiwe n'ikibazo nta nabune kandi bose baza bitwaza kugwaruka kimwe gusa gikintu ndiko ndabona nuko ugwaruka twohaguruka twebwe nyene umwe wese akabona ikintu akwiye guharanira akavuga ati jewe aha ndaha ndumurundi kandi cyane ndumurundi icyo nkwiye kwiyemeza nuko atamunyoza ampenda ngo ubwoko ubu n'ubu nibwo bubi ahubwo dukwiye gusenyera ku mugozi umwe tukubaka igihugu cyacu tukabona ko uburundi bwacu ariyo mpeto yacu ibyo by'ubwoko tukabyinyora kuko ndamaze kubona nta muntu n'umwe yovuga ngo ubwoko ubu nta n'umwe turabona za matango nukari umuhutu cyangwa ari umututsi kicho ndabona ko abagene dukiye kukirengera tukubaka igihugu amatwe tukarondera iterambere ryacu nabo bose baba abantu bakuze ndazi ko botwigira ko bakabona ko bwa wundi abagene ariwo bakeneye kubaka igihugu atawundi muntu yoza kubakira igihugu ngo nuko yoba ari umuntu akuze murakoze
hari ibikorwa bishemeye bihora bikorwa n'ugwaruka ika naho bitatangazwa cyane rwose muri bazaga mushika nta Eric Nsengi Imana hagiye hatangazwa ibikorwa byiza bikorwa n'ugwaruka ari ugufasha ibimuga gufasha abamerewe nabi gutabara abandi kugarukira abandi mu bihe bigoye muribaza ko mu gihe amakuru nk'ayo yoza arashyirwa imbere byotuma ugwaruka rusanzwe rukora n'ibindi bikorwa byiza ariko rutaboneka byotuma haba ugwaruka rushyira imbere cyane rwose ibikorwa byo gukundana kwigeza kuri za mbyane z'ubwoko mwavuga z'imigambwe ika n'intara Eric
ibyo byatuma ugaruka n'urundi rukiri mu bindi byiyumviro bishobora kugarukana icyizere mu gwaruka bigatuma mbere n'abafite inyifato mbi bahinduka ahantu usanga akarorero hariho nk'imugambi ugwaruka rwo mu gisagara cya Bujumbura twigiriye turavuga tuti turabye ibyabaye mu mwaka w'2015 byakozwe n'ugwaruka rwinshi nubwo kenshi baba bari finanse n'abazungu bakaba finanse n'ababakurira bamwe umwe wese yagize uruhara rwiwe mu kugira ngo habe injyana zabaye muri mwaka w'2015 akaba kutumvikana kofi yabaye mu mwaka w'2015 hanyuma leta nacyo itakoze kugira ngo ishobore kugarukana amahoro n'umutekano ariko nubwo yagarukanye amahoro n'umutekano muri uwo mwaka mu mitima y'ugwaruka ahagumye harimwo ako gatima kare kuko babona ko burya kubera ko tudasangiye ubwoko atacyo ashobora kumbwira kubera ko tudasangiye ubwoko adashobora kugira kuza muri karitsiye iwanje kubera ko tudasangiye umugambwe adashobora gutembera bikibonekeza mu makaritsiye kuganira nabi hanyuma tugira umugambi twege nyene turashobora kuja hamwe n'urundi gwaruka turabigisha ko kurengera ibyo bishoboka iminsi ya mbere ntibyatworohera kubera ko turiko turabikora twabikoze mu makaritsiye yose nubwo yabayemwo imyiyamamazo iminsi ya mbere ntibyoroha kubera ko bamwe baca bavuga bati mwemuje gushimira abagize abamanifestasiyo abaturiye amapine abandi nabo bakavuga bati mwe muri kuri runo rwego murabona nyine ibyo mu Burundi ingene bagira ama etikete y'abantu ariko uko twagiye dukorana n'ugwaruka tukabashyira hamwe twagiye tubona ko byatanze impagite muri meri ya Bujumbura ku buryo ubu umuntu ashobora kuyideplasa akaja ku Musaga akideplasa akaja mu ntuze mu Ngagara nta ngorane afite haba mu ijoro haba ku Mutaga ariko bwa mbere ntibyakunda ko umuntu ashobora kuyideplasa nk'uwo pe mu Kanyosha meme Kanyosha dusanze akarorera aho nakoreye cyane ukideplasa ukava mu kizungu ukagenda mu yindi karitsiye nka Gisekere bari bafite ibyiyumviro ngo aba bafite inkoho ngo aba nime duke na iku wawo nangangira abimano la zaku gire chavi kutu kukuko nawe alimuguwa rukagwashwe kuro mizo nyigi isho ala zaku ukuwabgi ilate mwanyaji ingene te agenze abgiruru ndi gwaruka nibaza kubiza kuwafa chashani lero ugwaruka ni vikeneweko tulinda kufata mwabanu wali hezuru walinde kutubinda uyumusi nibaza ko guva mwaka lumbi na mkuba mwaka lumbi kimama chanchenu na milongita andatu ugwaruka ruko lesho agutinda unomusi chena na gata tugwara kore isho juwa wanu warafa mwaka lumbi na chumi na gata anumara wanya wanu ngene watu liwe uyumusi nibaza ko vito bito bikenewe ko tulinda kupuwa ngo naka natu jimbele kugira tugirisho dokote umunu weze ikibi alakizi ichiza alakizi alakeneweko ugwaruka tuzibu zimu tukajibuonu tukamenyati ingubu dufise ono musu dushuwa kuzikoresha muumande izie kugira ngo dushole kushika kuiterambele dirama dushise igihugu muiterambele au tukifuza cha igihugu watokuru wadu sigira chama tanu uki tukabuga tuti tukushuwa ukibungabungagute tukibungabungagute mungwaruka birakunda muri meri ya Bujumbura twashe kugaruka na umwumvikano mu gwaruka rutavuga rumwe uyu munsi twese turi muri festivale z'amahoro nibaza babirabye finale izo la semaine prochaine kubera ko ugwaruka byakunze ko dushobora kuhuza na police tukaruhuza na administration tukaruhuza na bonyene hagati yabo tukavuga tuti abapolisi ugandira ugwaruka bavuga ruti abapolisi baza kudusaka mu ijoro hanyuma nago abapolisi nabati kubera ko mugumana hamwe mutwikeka kandi mukaba mutwikeka ko mufite ibigwanisho tuba turi ku kazi kacu hanyuma bagenda muri administration bakagira bakavuga bati twe nibaduha ibi kubera ko turi mu mugambo uyu ntitwabatoye muri administration babatumira ibikorwa bakavuga bati twe ntidushobora kujya muri ibyo bikorwa kubera ko mwebwe ntitwabatoye ntitunabazi ariko uno munsi nubwo mwabaza administration mu makomine yose yabaye mu myerekano abantu bamwe baturiwe bakagira iki uyu munsi hari amahoro n'umutekano ku mpande zose ugwaruka gwa buri muri opposition kwa bururi muri leta gwaba ugwagiye muri manifestation bose uyu munsi baranywanye mu gisagara cya Bujumbura rero dufatiye akarorero nko kugwaruka kwa mu gisagara cya Bujumbura uyu munsi bariko baragira amareresi bigisha urundi gwaruka publiquement ukuntu bo kwigenza n'urundi gwaruka rwose rurashobora kubwira izimu rukajibuntu rukamenya ko bikunda ko dushobora kuba hamwe tugategura akazuza k'igihugu cyacu
rigome icyo n'igikorwa gihamba cyane rwose muri komunarango urareka tubaze na Abimana Kwina na wenye natubwire kuri izo nyigisho baronse akamaro kazo eka n'ukuntu bari kubazishyira mu ngiro Kwina
ego murakoze izo nyigisho twarazirose kandi byari ibintu bigoye cyane hari ahantu hagoye tutashobora kubona ko wobanana naka ngo mube muri kumwe uwo mudasangiye umugambwe cyangwa uwo mudasangiye ibyiyumviro ariko yabivuga nkuko Eric yamaze kubivuga yaragerageje kurondera ugwaruka rwo mu migambi itandukanye ubwo mu madini atandukanye eka ugwaruka rwose ruraserukirwa haraba inyigisho zishobora kubanywanisha kandi byari bigoye icyo gihe byaragorana kuko umuntu ntiyumva ko yisanzura mu kuvuga yarabona ko umenga biragoye akavuga iki ahavaza gufatwa cyangwa ahavaza kugira iki ariko ivyo vyose baravuze ati oya umwe wese ugira ngo arengere ivyabaye cyangwa ugira ngo dusubize hamwe kwa kunywana kugaruke reka twisanzure hama tuvuge ibintu byo byarabaye tubone kubitorera inyishu n'umuti n'ukuri nyawe yabahenze byaratoreye inyishu n'umuti kuko harage nk'abari nk'agwaruka rw'abaruri muri umugambi uri ku butegetsi rwarabona kumenga urundi gwaruka sigo nabwo ngo urundi gwaruka rutari ku butegetsi rukabona kumenga abajya abandi gwaruka ntacyo bubunda ko ngo bavugane ariko naho byari bigoye byaragerageje kandi byaragerageje cyane ku buryo bw'uko ubu unye ari ibintu ushobora kubona ko biteye igome kuko bamaze kuronga inyigisho ko kimwe yaravuga ati twebwe abana babameze uku abana baratubangamira abandi bakatubangamira ukumva nyine ko ari ibintu bose umenga ni kwa kutavugana iyo haba kuvugana ntibyari gushika hariya ngo bishike kure mugar kubera bose haba ukuntu ko kuguma umwe afise ubujambo bwiwe wundi akagira bwiwe byara nico gituma haba ugutinyana ariko tumaze kuvugana tukaja no kukivi haraba ibikorwa bishobora kutunywanisha tugakora igikorwa kimwe atakurara ngo naka ngo kari ku mugamba kwari ugwaruka ruri mu mugambo uri ku butegetsi cyangwa ngo urya kazi mu rwaruka rutari umugambo uri ku butegetsi ngo nakora hangana ukundi ngo akora hangana uku ivyo byose twakoze ku ntumbero imwe twese tukashobora kubona ko umuntu ashoboye gutanga ingufu zo cyane muri kumwe mwese mushobora gukora ikintu kiboneka kandi gihambaye kubwiza
sozera
kubwiza ubunye nk'abageneresi ngo ngaha muri meri bariko barakora bari mu mashyira hamwe ntibakirabana ngo nakari ngo ameze uku cyangwa nakameze kuriya oya kuko bari ku TV barabonye bariko barabona ibintu byabatandukanya ko bitari byo byari ibintu by'ububeshi gusa
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza radio hejuru y'Amerika turi kumwe na Patrice. Patrice muri neza
miriwe miriwe
muri higa Patrice
jewe ndi mutahe igitego
izina ry'ikirundi ninde?
Bigirimana
murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku ruhara urwaruka rwogira kugira ngo ingendo zihinduke urwaruka rubavanure n'indyane z'amoko intara imigambwe kandi n'ibindi.
Yego jewe ukuntu ndabibona. Alo
yego tuga ku ijambo
ukuntu ndabibona aha mu Burundi ikibazo cy'amoko n'icyari kibazo gikomeye cyane kuko abantu barabona yuko bamaze guhindwa uravye nk'ibyo tuba twarumvise guhera kuri basokuru bacu mugabo ntihari nuko usanga hari abantu b'abanyamahanga siritu abazungu ababirigi niyo baza bakajyanisha abarundi bafata rero bagahinda abarundi bamwe bagashaka kubereka yuko umengo nibo bakwiye gutwara bonyine kandi ibyo bitagikunze ibyo biragaragara abarundi twige kuvuga ukuri ni ibintu biboneka cyane murabona abantu hari abantu bigira ngo n'abantu b'abatutsi umengo niwo bakwiye gutwara bonyine rero ukuntu bimeze abo bazungu baraza bakabahinda bakacabaza bakaza kutudurumbanya ngaha mu gihugu aha mu gihugu ikibazo cy'amoko cyaraheze nirene tuze tubane mu mahoro nta ngorane n'iyi hari mu gihugu cy'u Burundi kandi uyu munsi ibintu by'amoko byari byarahize ariko raba bigiye gusubira kubyuka guhera muri 2015 ngira mwarabibonye ingene bashatse gutembagaza intwaro ibintu byagaragaye cyane ko byari bisunze ibintu by'ubwoko nicyo gituma abarundi tuba dukwiye kwiga kuvugisha ukuri ku bintu biriko biraba ku bintu turiko tubonesha amaso twe tugwaruka uyu munsi turabona intumbero n'ibintu biriko biraba mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Yego murakoze Patrice Bigirimana kiretse yuko mwashikanye muvuga ikibazo cy'amoko gikwiye kurangira mukaca muvuga kandi ko hariho n'abantu bo bwo kumwe bashaka kuguma ku butetsi n'ico ni kibazo nyine gikwiye guhinduka abantu ukabona ko abarundi cha kibazo cy'amoko kikaba kiragiye ku ruhande ariko reka duhe ijambo mushya na Eric nawe nyine agiye cavuze cyane cyane kuri icyo cyumviro mushikirije kivuga cy'abanyamahanga umuntu ashaka kuvuga ko abanyamahanga bateranya abarundi cyangwa abarundi nibo batarajijura ingendo bakwiye gufata kugira ngo bashire imbere inyungu z'u Burundi n'abarundi atakuvuga ngo
okay murakoze cyane mbo abanyamahanga ni abarundi nitwa kuvuga ko bazinohara cyane cyane mu kugira mu njyane ziri mu gihugu cy'u Burundi munoze barakoreshwa gusa usanga bobo bavuga bati twifuza nataka bashobora gutwara nga ku nyungu za abanyamahanga hanyuma bamaze kumuha uburyo agakora yibagiye ubuzima bw'umuryango agakora yibagiye ejo icyazoba ari kizoba ari iki kuko muriko muraraba kuva mu mwaka w'2087 uri kuratoma kahise ku Burundi gushika uno munsi ibyo twibonera uraraba nk'abantu bose bakoreshejwe muri 2015 ibyo twabonye hagufi uno munsi bari hehe ubuzima bwabo buri hehe imiryango yabo iri hehe urabona ko neza na neza ibyo bakora atari biba bibapfuyemwo kandi aba basena n'ubwo bashyigikira urabona ko ari b'abanyamahanga nyene kandi sendofe baramenyekana n'ubwo ubwa mbere bakora bakora binyegeje nyuma yabo ukabona umuntu umenga ariko arashikiriza ibyumviro byo hanyuma ukaza kuyisanga ibyo ariko arashikiriza nyuma yiwe hari abandi bantu bariko baramushyigikira ariko ikindi nacyo twavuga nk'ubu ku bijyanye nyine ni iby'ubwoko ku buryo umwe wese yumva ati ubwoko ubu nibwo butegerezwa kwama buri ku butegetsi twohindura inyifato tukagira inyifato ya demokarasi inyifato ya demokarasi aho umuntu akora wenyine akoresheje ingufu ziwe hanyuma abantu bakamutora bivanye n'ijunja n'ijambo bivanye n'igihagararo n'icaje kumarira sosiyete kuko uno munsi nibaza ko tutakiri muri 1998 uyu munsi turi muri 2018 ni igihe cy'uko abantu batahura ko imyaka ukwihera ariko iyindi iza ni igihe cy'uko abantu batahura ko ubutegetsi uyu munsi umuntu abuhabwa n'abanyagihugu ata muntu akitahura ko uno munsi ubutegetsi azobahabwa n'uko yavutse mu muryango utunze cyangwa yavutse mu bwoko ubu cyangwa buriya hanyuma uwo afise ubwo butunzi abukoreshe mu iterambere ariko ntabukoreshe mu gukandamiza abatabufise
ego ndabona nimero ya Lionel itariko irakora twari kutamurondera kandi kugira ngo nawe nyene atere ibyumviro ariko mukurindira reka ijambo abimana kwine nawe nyene atubwire agira icyo avuze kubyashikije na Imana Patrice avuga ko indyali ziri mu Barundi ziva mu banyamahanga ariko abenshi baravuga ko ingorane zoba ziri mu Barundi nyene boba ko ntawoteranya abantu bamaze kugira icyumviro cy'ukuntu wonyine wo kwiteza imbere no kuboteza imbere igihugu cyabo abimana kwine icyumviro cya Bigirimana Patrice mu kivuga kwi
aje mumaze kuvuga Patrice yavuze ko abanyamahanga ariho bateranye abarundi ndabona ko kubisanzwe sino bishyigikira cyane ahubwo baza guteranya wa wundi yarasanzwe amenyereye cyane wa wundi abona inyungu we ariko ararondera izi inyungu z'igihugu kuko uriko uriyumvira ahantu woba uri kuraje uvuga uti je ndiko ndondera inyungu z'umwenegihugu ndumva ko utovuga ngo reka ngo nakaranyuheze iki ngo nze gukora kiriya tugomba ko haba demokrasi nuko umuntu avuga ati demokrasi hari nuko ishobora kubona ko igikorwa cyanjye ariko izogira inyungu ku mwenegihugu kikagira inyungu ku bwoko bwose bataravye ibitsina cyangwa ngo barabe uko umuntu yavutse cyangwa ukwasa ndibaza ko umunyamahanga aza abanje kuraba nawe dufate nk'uwo radikara cyako abanza kuraba fedese yiwe akavuga ati akitwaza iki aba bazomushyigikira akitwaza kiriya aba bazomushyigikira ariko nk'ugwaruka aho twari tugeze cyangwa aho turi ubu uye ndibaza ko ata muntu naho ba Patrice atamuntu yozamubwira ngo Patrice ngo aba bahutu ni babi ngo amacya barengera ko ngo abagandagure ngo ni babi koko cyane ngo abubwire ngo batutsi ni babi ngo cyane barengera ko abagandagure sivyo na gato kuko namwe bose kuba abanyamahanga yaraje bakabitwigisha bakatwigisha ingene bapima amazuru ngo nibirenge bakatwigisha tubu ni iki ni iki ariko ivyo dukwiye kubirengera kuko benshi twarasomye turazi ubwenge turabona amahitwari ngene ibintu bigenda bigakurikirana kuko ibyo twoguma tubyishyira ko tukabigira icyifadikizo cyo cy'intambara mu Burundi kuko ibyo tutobirengera tukabona ko ibyo ari abantu barondera inyungu zabo umwe wese yarondera inyungu ziwe kuko uri kuraraba aha mu Burundi umaze kuvuga ati ubwoko ubu nk'umuhavuga nti abahutu ni babi hacaba abashyigikira bakanyeka koko rero abahutu ari babi cyangwa avuga nkitwaza nti abatutsi ni babi hacaba abashyigikira ngo abatutsi ni babi kugira iki dushyiranamire inda zonyine nk'ugwaruka nuko ibyo byose twobirengera tukubaka igihugu cyacu nakari igihugu cyacu nk'uko ngoma ndabivuga niyo mpeto yacu impeto yacu rero sinumva inyene twoyitabagura kuko itegerezwa guheka uwo ari we wese w'umurundi cyangwa umurundikazi ari ngaha
izo ni inyigisho zihambaye cyane rwose abimana kwinda muriko murashikiza reka tuhe na kanya kandi Lionel ndabona yagarutse Lionel ndayizeye nawe nyine agira icyo avuze ku byashikirijwe na Bigirimana Patrice avuga ko kenshi na kenshi indyane ziba mu Barundi ziva ku banyamahanga babosha nabi babateranya icyo cyumviro mu kivuga kwi Lionel ndayizeye
ego ibyo nibyo mugabo jewe sinzi nyene no bivuga cyane cyane sino hagarara ku banyamahanga cyane sino kwibaza uwo muntu yokura agakwiza imyaka 20, 30, 40, 50, 60 abona yuko ariko arahendwa akaguma hagaze hahandi nyene ikintu sino shimikira cyane mvuga ngo ndabanyamahanga ahubwo je nagira mvuge hari kintu nuko nari nabuye ku murongo SK abanyepolitike biwacu bakina politike bafise intumbero yahe hariho intumbero abanyepolitike dufisa mu Burundi bari ko bakina politike bafise intumbero umwe wese afise intumbero yiwe ntibakina politike kugira abashobora guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi kuko ibintu biri ko biraba muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi ni ibintu novuga biteye isoni urabye abanyepolitike umuntu akakubwira ngo amaze muri politike imyaka 50 imyaka 60 avuga ko ari muri politike mugabo atakintu na kimwe iyo politike akina atakintu na kimwe iko yashikana igihugu kugira ngo cyotere imbere niho kurima hanti wimbure kuguma rero uri mu mwaka umwe imyaka 2 imyaka 20 utari kurimbura niho novuga yuko woba sinzi nyene no biharura niba dukata muntu ashoboye kubikora ibyo bintu kuna ko aguma akora akorera muri mwe cyose no vuga cyane ko abanyakora abazungu bavuga ngo baduteranya uwo muzungu yo guteranya umwaka umwe imyaka 2 urukurakura ntumenye yuko ariko yaguteranya no vuga yuko abanyapolitiki no twovuga ko tabwenge bafise iki kihari aha mu Burundi turaba barundi twebwe nyine twirabe twebwe turabe ikintu inforo dufite igihugu cyacu eske twe dufise objectifs yo kugira dushobe guteza imbere igihugu cyane dusize indi ntumbero nukuri je ikintu sinobwa ngo nabazungu abazungu vema nitwa be ibintu byo kuzungu ariko koko bakoze bwa mbere cyo kuzana ibintu bya moko twarigishijwe turabona yuko twahenzwe none tugume muri ubwo ruhendo gushika ryari reka rero tuje hamwe abanyagihugu tuje hamwe dufatane mu nda tubone ko twahenzwe hama dushobora kubaka igihugu cyacu nk'ubu Burundi nk'uko bwa mbere twari tubaye hirya abazungu batari bwaze igihugu cyari gitekanye cyari mu mahoro n'umutekano reka dufatane mu nda kugira dushobora kubaka igihugu cyacu
tubibutse inshuti mwese komunika mu Rwanda nyakumviriza radio hejuru ya Amerika turi kumwe na Severa muri neza muri neza muri hehe
turi ngozi muri komine rohoro
ubuze izina kirundi ninde
ninda la severa
yego duga ku jambo ikibazo cy'imviro
jena cha gutanga icyumviro
yego
ubiye kora aba histoire y'u Burundi ahantu guhera mu 1962 iyo u Burundi byagiye buracamwe mu bihe by'intambara iriki kuko usanga abanyepolitiki benshi ari bagiye baragira mu muruhara kuko waruwe n'ubu yacariho kuko gukina politike kubumenga ko bateye ku bwoko bashobora gusanga uwo mugambwe urimo w'ubwoko nyamara abahutu benshi usanga wa mugambwe ubwiye ku ntwaro ugasanga uri kurakorera abahutu ariko yakorera ubundi bwoko yashaka kubona yuko rero naga politike nyene ariko yubatse kuko n'abazungu nubwo babigize mu ruhara rwose cyane n'abazungu uko babigize abarundi nayo ntibarabe n'abishoboye gukora kubwira izo wadde bita kubiye kuraho nk'ibwirwa shingiro ihari uburya yerekana yuko ubwoko bw'inkorwa nta kintu bagiye kubuheza
murakoze Severin reka tuhe icyo kibazo by'Imana Queen agira icyo kivuze ko kugira ngo Queen demokrasi itsimbatare umuntu mu gushyikiriza ibyumviro bya politiki cyangwa gushyigikira ibyumviro bya politiki zihisungwe amoko hisungwe ibyumviro bya politiki by'umunyapolitiki hokorwa iki ikintu cyo kurwana kiri
mwumvuze ati kugira ngo ibyumviro bya politiki bitsimbatare ntihisungwe amoko
ego kwine uranyumva
ego
umushana he Severin ariko baza ko ikintu cyokorwa yariko avuga ko kenshi na kenshi tusanga nko muri politike hisongwa ubwoko bwinshi ubwoko bw'abantu ari bagize umugwi mwinshi ari bwo bucabuje imbere muri politike kugira ngo ibintu bihinduke habe umunyapolitike yaba ubwo bitaravye ubwoko arimwo kugira ngo ivyimvuze ya politike bishigikwe n'abantu benshi batashigikiye ubwoko hoko gwiki demokrasi yose imbatara gute ibintu vyogenda gute
je sinibaza ko ngo niko babonye ngo ubwoko ngo buri ngo umugambwe ngo urimo abanye politike be cyanke urimo nk'abene gihugu cyanke abanyagihugu beshi ngo ubwoko ubu dufate tukavuga tuti mu mugambwe w'abatutsi w'abayitona itona ugizwe ngo nabatutsi ariko uge urikora usanga harimo n'abahutu baba barimo n'ubu bariko turiko turaraba si tuvuge ibi turiko turabona ubu imigambwe tubona ubu baravuga ati muri CNDD FDD ngo harimo abahutu gusa ariko nibaza ko ibyo bisanga ari bibeshi ari mugasubira akavuga ati muri iprona cyane amizero ngo harimo abatutsi gusa ibyo bintu sivyo usanga uri kuraraba hose baba barimo ariko kima gusa harimo ibintu abantu hinze kubona iyo bageze ahantu adashaka kuba umuridere w'ukuri ngo abe umurongozi w'ukuri kandi warashobora kubona ko ari umurongozi mugabo agashaka kujya inyuma agashaka guca hirya kugira ngo akoreshe aba nkubu hariho abantu usanga ariko arakubwira akagenda muri rwa rwaruka ikintu kimbabaza cyane ni uko baza mu rwaruka rwo mu makaritsiye usanga ari mato matatu pana ya makaritsiye hariya za kibiri cyangwa hehe dufata izo za butanga bagaca baza muri rwa rwaruka ruto ruto baba mu makaritsiye mato mato bakaba ariho bashobora nko guhenda ngo burya murabona ko umugambwe wacu uri ku butegetsi ni uw'abahutu gusa cyangwa ni uw'abatutsi gusa no kuko batabizwira bariya gikubwira ngo ivyo byose bitsimbatare nuko umwe wese yoza akabona inyungu y'umunyagihugu cyangwa umwenegihugu akabona inyungu yaba na bariya kandi ugiye gutwara ndibaza kutotwarira ubwoko bumwe twarira bose kandi ndiko ndaraba nk'ubuhoho ndabona kumenga ntivyari byo kuvuga ngo batwariye ubwoko bumwe ngo batwariye bariya cyangwa aba kuko umuntu atwarira ubwoko bumwe nibaza ko ariho ibintu uja nk'ukurondera mu nko dufate nko mu ikomine bakabikwima kubera ubwoko kanaka ariko ibyo ndabona ko atari cyo biriko bira atabiriko biraba kubisanzwe bamwe barashaka kuvyifadikiza nk'uwo w'ingozi yego venera avuze ati ari ingozi navyumvise ku ruhororo ashobora nko gusanga bariya batware bato bato ari ibintu bariko barakora bagashaka kwishimikiza ngo umwe ngo nitwe turi ku butegetsi nubwo gaca usanga bamwe bari hejuru ibyo nta nibyo bariko bararaba bobo bama bibereye hariya bakabona ko bariko bakabona ko bariko batwarira abantu bose ubwoko bwose ariko bariya bato bato hariya nyene mu mitumba hariya nyene mu ntara hagati ugasanga bobo bariko barakinyizwa bajya bashaka gucinyiza ubwoko bunaburiya nico gituma bose bakwiye inyigisho bakabona ko umwenegihugu cyangwa umunyagihugu ari umwe burya twese ngaha dufise ikintu kimwe duhurirako twese hariho abo dusanga duhurije amagupa dusange kandi tutari ubwoko bumwe none kuko ibyo biba kuko ibyo byose tutobirengera tukabona ko atakira icyo dutandukanya cyo tuma tuvana twese tukabona ko turi umwe
inyigisho nk'izo ni inyigisho zikenewe cyane rwose Eric Nsengimana namwe ndumva ko iyi telefone yari ya dufite nk'ikibazo cy'umurongo nicyo gituma telefone yawe yari yagiye mu kanya gatoyi ariko nashaka mugire namwe icyo muvuze ku byerekeye icyemezo cyatanzwe na Severin avuga ko kenshi na kenshi uca usanga hari ikibazo cy'uko ubwoko bugize umurwi munini ariko usanga bwiganje mu butegetsi ariko abanonoseye demokarasi bavuga ko hashobora kuba igihe umunyapolitike ubwoko ubwo aribwo bwose ashobora gushyira ibyiyumviro imbere agashyigikirwa n'abanyagihugu nashaka mubwira icyo yamuvuze kuri icyo kuri ayo makenga yashyikirijwe na Severa
yego murakoze cyane noneho twe mu Burundi iby'ubwoko biratomoye kubera ko aveke arusha ni ukuvuga ko ugiye kuraba mu nzego zose usanga babikora bisunze ajya amasezerano y'iyarusha usanga atari umushefu w'umuhutu usanga ari umushefu w'umututsi icyegera cyo waba ari umuhutu atari umuntu unzeye umututsi usanga ari umuhutu umuntu unzeye icyegera cyiwe usanga ari umututsi ugasanga n'abatwa ni uko nyine bafite amapurusantaje bagenda baronka ibyo rero nibaza ko bijyanye bijyanye no kugabangana nuvuga ubutegetsi bivanye n'umwe wese uko abibona ariko jewe ibijyanye no kugabangana ubutegetsi sibyo mbona ko ari ingorane kuko ugiye kuraba dopui munoze ugiye kuraba na crise zagenze raba mu Burundi dufatiye nko kubyagiye biraba kuva muri demi kuva muri nona muri 1960 nko mwabivuze sikai sekakera bari ise umuga umuganwa atarumuganye ndoviko kwa gasore kubera aje gutsinda kugira demokrasi ibe ugiye kuraba muri kugira ngo habe ukwikukira kwa Barundi ugiye kura mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu bari ise Ndadaye Melchioro ashaka demokrasi icyo gihe naho byari bihuriye no kuvuga ngo ni uko ngo atwara ngo kubera ko ngo bashaka gutwara oya ni kubera iki kubera ko demokrasi yari ishaka kuganza mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi naho nyine mwarabonye ko hageze amatora y'amakomine hati yabo umugwi w'abanyepolitiki batangura kuvuga ngo yibwe ngabo bagiye mu ibarabara batanguye kugira kuvuga ati amatora yibwe batanguye gukireya mezantante mu gihugu kandi n'aba observateurs internationaux bemeje ko amatora yabaye neza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu naho nyine bigaruka uko ngo guverinema ngo bashaka barekarama ama guverinema de transition mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nari mu kintu bita groupe de reflexion des nations unies ivyo twakora ndabizi nta akashe yari amapla mission pour changer le système narimwo inama twazigirira muri ntuze muri restaurant biscuit chaque mercredi vendredi ni ukuvuga ati siyo kuvuga ngo ni iby'ubwoko cyangwa iby'ubuhutu ce sont les puissances qui voulaient maîtriser les pays africains bashaka kugira gushika ku nyungu zabo nibo bakoresha abo batekere dorampuwa kugira ngo bashobore kugira iki bashobore gushika kuca bifuza narabonye ibyabaye lowime manifestation violente zorganije na noze na MSD abapolisi bagafatwa bakakwama motorora abandi bagafungwa bagakubitwa ibyo byose mwarabibonye nyine byagenze urwaruka rwaranyoye amadroge urundi rurapfa urundi rurakomereka abandi bari muri prizo yaho n'abakiriye uno munsi abandi barahonze ariko ubwa mbere bakibivuga bavuga bati twege tuzoje imbere zanyu ntituzigera tubwira ikintu tuzigera duhunga ora bafite amapasiporo arimwo amantuze arimwo amaviza bagiye imbere babonye ko agiye kubaba bagiye imbere y'urwaruka rero icyo twana urwaruka ni iki nuko ibyo byose bamaze kubyegeranya bakabona ati kahise kacu kameze gute kameze uku nuko bo kugurura amaso bakabona bamaze kugurura amaso bakabona bakavuga bati twokorishe mu byo muri bimwe bokora icyo shaka ni uko kugira ngo turabe ko injyana mu Burundi zohagarara nuko twoje imbere kugira ngo kubera ko leta yarasizeho umugwi ujejwe gushyira ahabona ukuri ku mabi yose yagiye araba mu Burundi tukareklama uwo mugwi iziri kurakora ukabizana kuko turazi igihe cyose umaze ukora ntitubona neza raporo yawo ntitubona ibyo uri kurakora uyu munsi hari ngombwa ko urwaruka tuje imbere tukavuga tuti tube intuze twereke ibyo mumaze kurangura n'umugwi ujejwe gushyira ahabona amabi yose yagiye araba mu Burundi
ariko uyu mugwi amatwi adusumira mushyirangahe Nsengimana
twokwirinda kuyishyira mu migozi na cyane cyane ko usanga kuva mu mwaka w'ibihumbi kimwe magana cyenda na mirongo umunani n'indwi ubwira tohoza neza usanga haba mu mamenyeshamakuru haba mu migambwe haba no mu mashyirahamwe adaranira inyungu za politiki usanga bagiye bakora ayo mabi nyene yagiye araba mu Burundi
ariko Nsengimana
usanga rero bafite puissance
Nsengimana ariko uyu mugwi
twitwara nk'urwaruka tukagishoza imbere
y'ubuyobozi Nsengimana
mu kintu cyose tukavuga tuti iki kizozana inyungu izi yeswe nk'urwaruka uyu munsi igihugu kwa twese kiramutsa
Egome Nsengimana mu kanya gato cyane rwose mu kanya gato mwavuze umurwi w'igihujejwe gutoza kuri n'ukurekurira uyu murwi amatwi yadusumira uriko urarangura ibikorwa bihambaye naho iyo raporo muvuga ya nyuma itaraboneka ariko reka mushyirantahe Lionel ndayizeye namwe mugira icyo muvuze mu kanya gato cyane rwose ku kibazo cyashikirijwe na Severin mbega kugira ngo demokrasi itsimbatare abarundi batore batisunga amoko nta wigeze avuga ko bisunga amoko ariko ni umushyirana na Severin asa n'ufite amakenga ko avuga ko hashobora kwisunga amoko mu gihe demokrasi itatsimbatara ikintu cyo gukorwa ni ikihe kugira ngo abarundi reka bose mu isanzwe batore bishimikije ibyiyumviro bya politiki
Ego dicho no puga nuko abarundi chambere na mbere jewe ikintu kumushikino sa tuko turavuga na abarundi hari abarundi bamwe bamwe bataramenya ikwiyamamaza no ni iki demokrasi ni iki demokrasi si kuvuga yuko jewe ntwara jewe ndi umutegetsi jewe ndamutswe igihugu si kuvuga yuko manza kuzibya bamwe hama nkahaguruka nkavuga naheza kuvuga abahama abandi bakavuga ntibaramenya gutora icyaricyo ntibaramenya ati ese umuvu ujeje amatora dushireho bande urabona yuko n'ibintu byose nzi neno bivuga nibamanze d'abord nibamanze umwe wese ajye muri poste amenya ati je wi ni poste ndagiyemo ngiye gukorera igihugu nibamanze bafata icyo kintu kujya kuba umukuru w'igihugu kujya kuba umukuru wa seni kujya kwitwa umushingamateka ayo n'amatitre ibyo ntibihagije eske ko ndi iki i ndiko ndarangura icyo nahamagariwe ko ndi iki i ndiko ndajua hone yiwanje ahantu ndi icyo nicyo kintu cya mbere abarundi bateza gutahura kwitwa honorable kwitwa naka kwitwa ibyo ntibimportibyo nari nicyo bimaze ba wewe icyo ugomba kuba muri poste yiwawe icyo nicyo gituma abarundi ba mbere batangwa gutahura bamenye kwiyamamaza eske kwiyamamaza urabona mu Burundi kuri je mu Burundi maze kubona amatora menshi ariko sino kuko ni menshi mugabo zitse ubwenge bihagije dukuri mu Burundi nibadi kwiyamamaza icyarico nibadi demokrasi icyarico nawe baguma bavuga demokrasi nibadi icyarico demokrasi kuko iyo wabaye icyarico demokrasi ibi kawa turimo no munsi iziguruduguru ya politike mu mpande zose turimo no munsi ntaba ari kuba bikwiye kuba dukuri umwe wese aho yicaye umutegetsi manza umenye witahure eske jewe ko ndi umushingamateka jewe ko ndi umukomiseri jewe ko ndi umukuru w'igihugu dukuri ndiko njuwa hore yo kuba umukuru w'igihugu byukuri cyangwa ngende umushingamateka ndiko njuwa hore yo kuba umushingamateka byukuri raba n'akarorero ibintu bya seni ibintu bya seni nibyo bintu byanibitera induru kuva kera kubona umuvuga ati umugudu uteza kuhurira ko n'abantu benshi mubwo tuvuga ati wabaye nome umukuru w'igihugu ya nomye umugwi wabaye none nkahumbwira yuko iyo demokrasi bobo mukuyivuga petetre sinzi demokrasi wasanga ari bamwe bayita mu gishinwa demokrasi abandi bayita mu kindi kirimo ari ya demokrasi bobo wasanga petetre demokrasi bahiyarwa kwinshi abantu b'icya mbere na mbere nibamanze bamenye icyo ari cyo hama bamenye icyo bari cyo hama bamenye icyo bateza gukorera igihugu cyangwa kuraba icyo bateza gukorera igihugu avayo kuraba icyo bateza gukorera umugambwe umugambwe urahera mu gihugu kiguma ari igihugu kuko igihugu cyamyeho kandi n'ubukizokwamaho iyindi migambwe izotoma n'abandi bantu batware mugabe abarundi dufatane mu nda duce ubwenge n'ukuri ikawo ishobora kumara 3-4 turi mu bintu nk'ibi n'ibintu biteye isoni hari igihe dushobora kwiyumvira nkatwe dugwaruka ati by'ukuri aba bantu ni abarundi koko kuko nta muntu yitaburira ko nta muntu yitaburira ko nta muntu yisenyagurira ko imyaka ibiri itatu ibintu bimeze nk'uko tumaze guhindura ibyiyumviro tumwe duhindura ingendo by'ukuri abarundi kuko ibintu bikorera mu gihugu cyacu cy'u Burundi urabona ko ari ibintu biteye isoni
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Elisa muriwe neza Elisa muratwumva ndabona umurongo wa Elisa turi kumwe
ego turi kumwe ndabumva Frederic
ego me murafite ikibazo murafite icyumviro muri hehe ubwambere na mbere
ndi ntererenga muri Australia y'uburenge
Australia ego izina ry'ikirundi ni nde
Bigirimana
murafite ikibazo icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku ruhara rugwaruka ukuntu rugwaruka rwohindura iziyumviro rugahindura ikarukaja imbere rukaba imboneza rukaba imboneza z'abanyapolitike kugira ngo rushire rwame rushira imbere umutima w'umwe gushira ku ruhande indyane zaranze Burundi kuva kera haba indyane za moko z'intara eka n'ibindi byose
ego je gusa nakabazo nanishije kumbure n'icyumviro
yego
icyumviro cy'ikibazo cya mbere nari nshyize kivuga mbega abo duta kwimfane b'abanyamahanga abazungu imbere yuko baza mu gihugu cyacu cy'u Burundi kudukoroniza mu Burundi twa dufise amoko angahe ko mbona umenga ibintu by'amoko byarananiranye hanyuma nimba amoko koko twemeza ko ari abo bazungu bayazanye ukwikukira kwatumariye iki kwikukira bisigura yuko ba wanse intwaro y'ijya muntu ari karagucindiza ukaba wanse n'ibyo byose iyo biva bikagera ariko twegume ngo ntabwo twikukiye kuko amoko nimba ari bo bayazanye twe turacyaya fise ni kuvuga nta kwikukira turagira nimba twari kukiye icyo byamoko nitubikureho tubiheze burundu ama intererano nari ngiye gutanga cyane cyane kugwaruka twese turi turacari ugwaruka kandi turakunda igihugu cyacu nubwo turi hanze y'igihugu ariko kandi turacati yumviye kuko twese ntitwavuye mu gihugu ngo twaye tucanse oya ni kubera yuko habaye imvo z'umutekano mu kiringo runaka bituma duhunga igihugu ariko kandi izo mvo zatumye duhunga igihugu zisa nk'aho umengo ntizirahera kubwibyo icyo mbona rero nohanura ugwaruka cyane cyane ruri mu gihugu nuko bogerageza bakagira nibyo twakwita amashyirahamwe hanyuma leta ikorohereza cyane cyane abantu bari hanze y'igihugu bafite imigabo n'imigambi yo kuzana nk'ibikorwa byo gukorera mu gihugu leta ikakorohereza tukaza tugakora ibikorwa byacu hiyo amakori cyane cyane yakunze kutwica kugira ngo ubwo gwaruka ruronke akazi kubera ko mu gihe cyose ugwaruka ruzaba ruri mu ibarabara bizogorana cyane rwose kugira ngo ugwaruka rugire icyo rukoze kandi bizokorohera abanyepolitike kurukoresha kuko ntashobora ariko barakora akarorero nako ndumviriza n'ubijyanye ko ndumviriza ngo hari ejo mba atari hirya y'ejo aho hari umuntu yashyikirije ku telefone avuga ngo mu Burundi aho amakaminuza amwamwe ngo ushobora no guheza ishure ukamara imyaka itatu utarabona urupapuro rwawe rw'umutsindo ibyo ni ibintu bidatahurika iyumvire wamaze amashure wahejeje umaze imyaka ibiri itatu urupapuro rw'umutsindo nturaronka kandi wategerezwa kuba uri kurakora ahumva ni ukuvuga ibyo byose ni ibintu bisubiza inyuma iterambere ry'igihugu mu gihe rero ubushomeri burushijeho kwiyongera mu gihugu abanyepolitike nabo baba baronke akayoboko cyangwa se akarusho ko gukoresha gwagwaruka rutari kubira mu kintu na kimwe ruko rurakora muno mwanya ari nicyo gituma rusa biboroha cyo kugira ugwaruka rushobore kugira icyo ruterere mu gihugu icya mbere cyo ni uko bari bakwiye kwiyungunganya bakajya ahantu hamwe bakaza barakora utuntu tw'udushyirahamwe twabo bakamenya gukora ibyabivuye mu nda zabo kuko abanyepolitike nta kintu kinini cyane bariko baratumarira nicyo nashaka guterera murakoze
Elisa Bigirimana mushenahe Eric Dusengimana icyumviro hamwe n'ikibazo n'ibibazo bibaje Elisa Bigirimana mu kanya gato cyane rwose ndabona kanya kihuta umunota umwe n'igice
ego murakoze cyane nkuko ahejeje kubishyikiriza niyomvuga ko abanyepolitike abo bashinga amateka n'abandi atacu bariko barakora kugiye kuraba bariko barakora nyine bikwiranye n'umwanya bafise bikwiranye n'ingufu bafise ugiye kuraba nk'ingorane bahura nazo mu nama nshinga amateka nyama imporutu y'amategeko bama bariko barabandotora yango gira ibi je ndabona ko ari ikibazo cyane onivodorasike ariko nibaza ni umuti ushobora gukunda niki nigiye ugwaruka bwo nyene goreka kuzerinze rukamenya ruti twebwe abo dushaka gukorana baje kudusapotinga kudufasha muntu uze kudufata mu mugongo ariko nibaje kutwempozisiyo dukora nicyo mbona cyonyine gishobora guteza imbere Afurika nicyo mbona cyonyine gishobora kugira icyo gifashije Afurika ugwaruka bw'u Burundi bwo kwigira inama ugwago nyene rukumva ko kazoza keza cyane kabi ku Burundi kazoza kuriwo niyo bafite ingufu aho guhangana rero hagati yabo je mbona ko twoshyira ingufu hamwe ntihagire umwe yiyumvira ko azotera imbere abanje gukandamiza mugenzi we ntihagire umwe yiyumvira ati jewe nzongera nzoteza imbere igihugu abanje gushyira hasi mugenzi we kubera ko badasangiye ubwoko kubera ko badasangiye umugambi cyane kubera ko batumva batabyumva kumwe dukwiye rero kugira commencement nk'uko twagize muri meri ya Bujumbura Uburundi bwose gutyo tuzoheza dushobore kwiteza imbere nayo kuvuga ngo turabe ngo abantu bacu bariko barakora canke bariya reka tubashimire ibyo bariko barakora kandi ni byiza kandi birakengurwa hanyuma tubasapotinge muri ibyo bikorwa bariko barakora kuko na n'umwe umwe muri twe guwo boshiraho hanyuma ntiyagire uwo mushigikira ntacyo yashobora gushikako
ego medica duhe na nijambo abimana kwine nabo nyine iyo cavuze ku byashikirijwe na Elisa Bigirimana icyumviro yashikirije ikana n'ibibazo yashikirije duga ku ijambo kwine
yego murakoze je ikinze ari afite avuze ati ngo rwaruka rwakwiye kuja hamwe ngo rukaza gira amashira hamwe kubisanzwe ugwaruka gwogo ntirwari rukwi n'uruntu gwakira ningoga hari ukuntu mbona ko weze sosiyali riki wa mugwaruka iriko yakwiye no kuba mu bantu bakuze Elisa sinzi imyaka afise Elisa sinzi imyaka ageze ko ubu ariko kurara abantu abavyeyi bacyo batuvyara aho duhimirije gukora ya ma association tujemo ahubwo twicara kuziga kugasanga rika kubwira ati ubwo ku muntu busi bwo ubwo kugira n'abana basunguka siko bari icyo nabwira nanjye ugwaruka nkuko Elisa rika ivuga ama association n'ukuri bayajemo cyane kubwishye kuko n'uzoza kugufasha azogufasha ari ahantu hagusanze uri kurakora ikindi nacyo umunyepolitike araza akakubwira ngaha ati kora ibi gira ibi waba uri kuramuhama nota yiwe kubwo inyungu we yikenereye ariko ntagaruka kuraba bwa bushomeri turimo ntagaruka kuraba ahantu uri kuraba ntagaruka kubona ati mbega nakabayeho gute ashobora kumbona ubu mu matora ikindi gihe ntazosubira kumbona azogaruka mu matora mu yandi matora niyo mpamvu akwiye ko twese tuva mu nzu tugaheba marigara tugaheba ibyo byose byotuma dusamariraho tugakora tukajya ku kizi tukerekana iby'iwacu hama n'abatoya bacu nk'abariko barakura ubu bakabona ikintu twakoze nabo bagashikira ku byo twakoze kuko natwege turazi turafise ubwenge twarize kuko twe tutokwea ibintu by'iwacu ugasanga turiko tubahana ubuzi antre yacu nibyo ndiko ndabibona ahubwo nsaba ahanini ndaguma nshira ko na leta ikabona igashyigikira ama association y'abajene bakabona ko abajene bariko bariteza imbere bakabafata mu mugongo ntibana bakinyize ahubwo babone ibyo wabiduze kuko bamwe bahora bajya kudepoza cyangwa bahora bambaye ariko baratuka ngo leta ntakiriki batumarira abantu baragwira abantu baguma bagwira si gihe cyane nani tubasigaye cyo mu mirongo indwi abantu bari bakeya turagwira cyane kuko uri kurara abantu bari mu mirongo indwi mu gihe mutumwe n'abajya icyenda na mirongo indwi kandi turaba n'abantu bari mu gihe mutumwe ubu muri demiridiziweke biragoye ingene wacumbwira ko hajya yaronka akazi n'uburyo cyangwa ikaronka akazi rero mu byo twize twigira itandukanye twese nitubishyire ku kivi tubishyire ku kivi twerekane twungurane ubumenyi hama dukore n'uwudoda wese azosanga bya byumviro bya politiki bitujyana mu nzira zibi dusanze atagaciro turiko turabihereza
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza radio nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na Emile muriwe neza muriwe neza murihiga Emile
kiringa mu karere k'ibiyaga bigari
yego izina ry'ikirundi
Naho
muremyi murafite ikibazo cy'umubiro duga ku ijambo mu kanya gato akanya kariko karihuta
ikene cyakwata ndabona ni mwaka tukoze mu myaka myinshi ndetse kitangamiro turaturaze iminota nk'iminota umunani hafi y'umunani
yego
ikene cyakwata ngo umuhungu nacyakubaza ko numva umenya akunda kuguma ashyira ikintu byo kwaruka n'ugaruka kwitwara neza abandi ngo kwitwara nabi nacyakubaza impamvu z'uko nk'iyi myaka kuva mu ya mirongo itanu watangiye kuvuga yuko ndaje ntari bwabeho iyo myaka iminsi yose ntari bwabe ariko nabona ari mu gihugu waruka naje ndi mu gihugu waruka naje yonsanze arazi mu bahagazemo duhagazemo twese aratanga inyigisho zimeze gute zo kugaruka gutwara neza ugaruka gutwara neza aratanga inyigisho zimeze gute hama naho kandi avuga atanga inyigisho zimeze neza apana kuvuga ngo ahengamiye ku mugume z'uku cyangwa ahengamiye ku rwaruka rumeze uku avuga ati jenda ngagaze mu mugwi ugwaruka dusanga imyaka n'ibyiyumviro n'imyaka tuzogeramo no mu bindi bihe biri imbere dutange inyigisho zizotanga zizafasha igihe n'ikindi gihe kiri imbere no mu bandi bana bazavuka mu bindi bihe byacu biri imbere nukuri aza aravuga neza yitwaye neza mu bihe mu mwanya ahagaze hapana gutwara we kumenga agira ubwoba ngo bamufata ariko ubwoba ngo bamufata ngo ari mu gihugu ngo bamufata ngo bitse n'icyo bakatanga ariko isaze kumenga ngo ahagaze ku mpunga ni darase nk'uko avuga ati igihe mpagaze meze neza ntabwo ari ingorane n'imwe bafata ubwo ahingise neza mu mugwi wose asambeya bose abana bavuga ahengamiye mu bantu bameze nk'uko nayo vuga ikiri ku mutima nta muntu yamukora ko ikiri ni ukuvuga ibitari byo avuga ukuri nta muntu yamukubita ariko kumenga kumenga ariko ahengama niko ndabwira uwo muhungu niko ndabwira se ndabwira uwo mukobwa
tubiye abashinga nawe babiri umukobwa umwereka turaho ijambo bose bagira icyo bavuze ku cyumviro bamushikirije ko umuntu yavuga aho ukuri kuri ariko abashinga nawe natumiye musabwe bose bavuga ibyo bumva ko ari ukuri reka tundabaha ijambo mu kanya bagira icyo bavuze reka dutangure kuri Eric Seimana mu nyarutsa kanya karagiye umunota umwe duga ku jambo icimbo cha Emile
nuko nyina bajije kibazo kirekire kandi nategekwa tugeza ku mushirayi sinzi umwanya mugabo nta ngorane ariko inyigisho za mbere dutanga nizo kumenya unizo unizo ko umuntu amenya icyari kwanza hanyuma ameze kumenya icyari aramenya icyako hanyuma inyigisho zindi zikurikira niza leadership ukuntu ushobora kubana n'abantu umuntu kwihanganiranira communication of violence is hanyuma tukigisha n'iza entrepreneuria kandi tukanabafasha no kugira batangura ibikorwa nuko hatabonetse umwanya muremure twari kubabwira ingene dufite urwaruka igihumbiro ruriko ruyungunganya mu gisagara cya Bujumbura ko turatahura ko inyuma yuko habaye ingorane mu gisagara cya Bujumbura urwaruka rwagiye rutakaza ibintu byago hanyuma tukabafasha kuja hamwe mu kwiteza imbere atari kwangaza imitima cyangwa kuyumviriza politiki cyane rwose atacu bariko barakora umuntu uze yato halo
eduka kwija mu busozere mu kanya gato ndabona kanya kagiye
yego nkuko ahita bibaza ati turafite ubwoba ntabwo banabuke yadufite twende dukorera Bujumbura dusosiyete mu kigobe ubundiho ndavuga mpagaze Bujumbura ni organization izwi mu gisagara cya Bujumbura ugaruka twahuje umwe mu bo turi kumwe ni Arineza ni Alimana Kwine nawe yambere izo nyigisho mwumvise temoignage yiwe kubera umwanya sindiko ndagira sindiko ndamusubiza mwizo ningene byagenze ariko ubu ndazi ko nawe ari kumwe n'abandi ariko barakora biteza imbere
mukanya gato abimana Kwine namwe mukanya gato cyane rwose izashikijwe na Emile kugira ngo ndabakanya ko gusozera mwese ko muri batatu na Lionela araho ndiba kwijambo mukanya gato cyane rwose amasego na 30 kuvyashikijwe na Emile
age kuvuga ngo nakango yoreka kuvuga hagaze sinereka kuvuga ngo izo nyigisho ntizatanzwe sinoza kuvuga ngo inyigisho ntizatanzwe kandi zaratanzwe nkuko bavuze bigisha imigambi ugaruka rwo mu migambi itandukanye kandi ugaruka ruva ku myaka 18 kugera kuri 35 abo nibo bategerezwa kujya mu izo nyigisho bose bakabigisha kunywana kandi bivanye n'ibintu twari ko turacamo kubwize rero naho bavuga ati ngo asanga afite ahengamiye urazi ibintu turabyiga naho tuvyiga twese akaba mwumwe ukamenga ari kubiriko bica inyuma y'amatwi ntatahure icyo biriko biramuha ntatahure inyungu y'ibyo bintu ndazi ko aho boba baramaze kubironka ko bimeze ubu atuka nara mwese marabonye nk'amatora ayabaye aheruka kuba mwanzi mu gisagara cya Bujumbura ni hake hoba harabaye urwaruka rushamirana kuko bose barazi icyo bigije icyo barazi icyo bahaye ugasanga mu kwezi ukumva bariko barashwana ubu rero urwaruka rumaze rwagiye ku izo nyigisho benshi bari ku TV bariko barakora barakoye ama association hariho n'abantu bariko barakora ibintu bikomeye batari biteze ko byokozwa mu Burundi kandi biriko bikorwa n'amaboko y'urwaruka
mu kane gato Lionel ndayizeye mu sozere akamu mwotera urwaruka nakahe akamu mwotera abanyapolitiki nakahe mu kane gato cyane gusa
icya mbere na mbere ego nubwo telefone yagumye bicika narose akajye gatoya cyane kugira ngo nshobore kubishika ibya byimbiro byanjye mugabe ikintu cya mbere na mbere no vuga akamunotera ugwaruka nuko ugwaruka gomenya ikibi n'iciza rureke cyane cyane kwizinzitira ku banyepolitike kuko abanyepolitike tubona dufise uno munsi nta muntu yobashira ko ubwenge bwabo ubwenge ngo nibongo mboneza zacu kuko ibintu bavuga uno munsi turabyumva ku maradiyo inyigisho uno munsi batanga ku maradiyo turazumva ni uko ugwaruka gwoca ubwenge rugakanura rugaca ubwenge rukamenya abantu bagwinspira dibye ukavuga ati aba bantu nibo bakora twereka inzira nziza reka tuyinspire kuri aba bantu bakora inzira nziza rukorekana n'inabi hama abanyepolitike nabo n'ukuri turabinginze abanyepolitike ku mpande zose yaba bari muri leta y'abatari muri leta by'ukuri bagirira ikigongo igihugu cyacu cy'u Burundi bagirira ikigongo by'ukuri igihugu cyacu cy'u Burundi basubize hamwe bakorera igihugu ariko bareke gukorera inda zabo
egome namwe mushana Eric Nsengimana musozere masobona 20 akamo
ndiyo murakoze cyane akamo twose rwaruka nuko boja hamwe bose rukihanganiranira ugashira imbere neza kandi rugashigikirana uri karakora ibyiza agafasha mugenzi we hanyuma tukasaba leta nayo kudushigikira nk'umubyeyi wa bose hanyuma n'abanye politike nabo nyene bagashira imigambi imbere iteze imbere urwaruka ntibashira imigambi imbere gusa y'amajambo ariko bakayishyira mu ngiro tukabibona urwaruka rero ngucyo igihugu cyacu kizoba cyiza niyo twihanganiranira tukamenya iyo dutera tuja kandi tukamenya
ibyumviro bya byinshi akanya kabaye gatoye cyane rwose Segimana murakoze cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire turagushimiye cyane rwose Abimana Queen ku byumviro byiza mwashikirije turagushimiye nawe Mushyanahe Lionel Leize namwe mwashikirije ibyumviro bihimbaye turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu muri sangacu munsi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.